turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Miriwe nshuti bakunzi n'ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joidiana Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: u Burundi bwemeza ko hari amasezerano atandukanye bufitanye n'ibihugu by'Abarabu akingira abakozi baja gukora ubuzi buto buto muri ivyo bihugu.
Amasezerano cyane cyane araba abakozi bato cyo no kwita rezuvrier aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya.
Uni Albert Shingiro umushikiranganje jeje migendranire y'u Burundi n'ayandi makungu amwe mu mashirahamwe yigenga yo yamara atewe impungenge n'ano masezerano muravyumva handi hato murano makuru. Abantu 16 baraye bishwe n'abakekwa kuba abarwanyi bitirira idini rya Islam muri Kongo. Bena yemeje itegeko ryo kuvana mu inda. Nongere ndabahikaze namwiriwe nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Amakuru tubafitiye kuri no mugoroba turahera kuyagezeho ijya nino ku isi, aho muri Bena inama nshingamateka yashizeho itegeko ryemera gukuramo inda. Ibindi tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Itegeko rishya ryemerera umugore utwite gukuramo inda itararenza amezi 3 niba gukomeza gutwita byamutera ibibazo ku buzima bwe, ibibazo bya mikoro, by'uburezi, by'akazi cyangwa se ibibazo byo mu myemerere ye. Iri tegeko rikuyeho iryari risanzweho ryo ryemereraga umugore gukuramo inda ku bushake bwe mu gihe gutwita bishobora kumuviramo ingorane ku buzima bwe, igihe yaba yarasamye afashwe ku ngufu, igihe yaba yarasambanijwe na se cyangwa musaza we, no mu gihe umwana atwite yaba afite ikibazo cyazatuma atabaho. Uretse izi mpamvu zonyine gusa, itegeko ryavuyeho ryahanishaga umugore wese ukuyemo inda ku bushake bwe kuva ku myaka 5 kugera kuri 20 y'igifungo. Gukuramo inda rwihishwa niyo mpamvu ya 3 ituma abagore bapfa ari benshi muri Bena, bihitana abagera kuri 200 buri mwaka. Bena ibaye kimwe mu bihugu bice cyane bya Afrika bifite amategeko yagutse adashyiraho inzitizi yemerera umugore gukuramo inda ku bushake bwe, birimo Zambia, Angola, Cap Vert, Mozambique, Afrika y'Epfo na Tunisia.
Thomas Kamirindi urakenuye. Tugume ku mugabane wa Afrika. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afrika yo hagati yemeza ko ibitero Boko Haram igaba muri ako karere vyagabanutse. François Lonsini Fall abitangaje inyuma y'urugendo yakoze mu karere k'ikiyaga ca Chad ejo ni mukankusi abandanye nino nkuru.
François Lonsini Fall intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afrika yo hagati yatangaje ko ibitero by'umutwe w'abajihadiste Boko Haram byagabanutse muri amezi 5 ashize. Uwo mutegetsi avuga ko umunyamabanga mukuru wa ONU yamwohereje kureba ibyo abaturage bakeneye mu gihe barimo kongera kwiyubaka. Yasobanuye ko ONU irimo gushishikariza amahanga gushyigikira umutwe w'ingabo uhuriwemo mu karere MNGTF mu rugamba rwawo ku mitwe y'intagondwa kugira ngo haboneke amahoro arambye. Far avuga ko yasuye ibihugu bya Cameroon, Chad, Nigeria na Nigeria kugira ngo asuzume uburyo bwo kongera gutangira kwiyubaka no gushyira ingufu mu kugabanya ubukene. Ibyo bihugu ko ari bine byohereje ingabo mu mutwe MNGTF hamwe na Bena. Uyu mutegetsi yavuze ko programu ya ONU ishinzwe amajyambere irimo gushyira hamwe amafaranga yo kubaka imihanda ihuza Cameroon, Nigeria na Chad hagamijwe gufasha mu rujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Yongeyeho ko iyo programu ya ONU irimo gufasha abaturage gutera ibiti. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi CCR naryo ririmo gufasha abahunze gusubira mu midugudu yabo, kubona ibyangombwa batakaje nk'icyemezo cy'amavuko no kubonera abagore ibikorwa bibyara inyungu. ONU ivuga ko abenshi muri 40 million z'abantu baturiye ikiyaga Chad babayeho mu bukene ku ruhande rumwe biturutse ku bitero bya Boko Haram. Madiyawa Bakari, guverineri w'intara ya Far North ya Cameroon ku mupaka wa Nigeria na Chad, avuga ko abasivili bakeneye inkunga. Asaba abayobozi ba Cameroon na ONU gufasha kuvugurura imibereho yabo.
Ejo ni bandaniriza mu burasirazuba bwa Congo, ahavugwa abantu 16 baraye bishwe n'abakekwa kuba abarwanyi bitirira idini rya Kiislamu.
Abo bakekwa ko ari abarwanyi ba Kiislamu bishe abantu 16 batatu banatwika amazu mu ijoro ryejo kwa gatatu mu burasirazuba bwa Congo nk'uko uwabyiboneye n'umuyobozi wa sosiyete sivili yabivuze. Umuvugizi w'ingabo mu karere mu gitondo cyo kuri uwa kane yavuze ko abasirikare bari ku irondo basakiranye n'abarwanya ubutegetsi ariko ntiyagira ibindi bisobanuro atanga. Luc Kakule Meso, umuturage wo mu mudugudu wa Karembo uri mu birometero bigera muri 40 uvuye mu burasirazuba bw'umujyi wa Beni, yagize ati "Twarimo gusangira icyo kunywa n'inshuti, nuko mu byo utunguranye twumva urusaku rw'imbunda. Ikintu cya mbere cyatujemo ni guhunga. Mu gitondo cy'uyu munsi twabonye imirambo 16, abapfuye barimo umuhungu wanjye w'imfura." Mumbere Meriki Murara, umuhuzabikorwa w'imiryango yo mu karere iharanira uburenganzira bwa muntu, yemeje umubare w'abapfuye. Kuri we igitero cyakozwe n'inyeshyamba za ADF. Umutwa wa ADF ugizwe n'abarwanyi bakomoka muri Uganda, umaze imyaka ukorera mu mashyamba y'inzitane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hafi y'umupaka wa Uganda. Watangiye kwica umubare munini w'abasivili mu mwaka wa 2014. Mu mpera z'umwaka wa 2019, ingabo za Congo zatangiye ibikorwa byaguye kuri uwo mutwe bikongeza urugomo. Murara yagize ati "Birababaje kandi biteye agahinda kubera ko buri munsi tubara abapfuye." Mu kwezi kwa gatanu gushize, guverinoma ya Congo yatangaje ko intara ya Kivu ya ruguru hamwe n'iya Ituri zari mu bihe bikomeye, izishyiramo ubutegetsi bwa gisirikare. Yashakaga guhagarika imivu y'amaraso ariko umutekano w'abasivili wakomeje kuba nabi nk'uko ikigo Kivu Security Tracker kibivuga. Iki kigo gikorana ubushakashatsi n'umuryango w'urengero uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch, ufite icyicaro cyawo gikuru i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri www.voa.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'ubutungane. Leta y'u Rwanda ejo kwa gatatu ku mugoroba yatangaje ko izokunguruza imikiririze y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 20. Sentare nkuru iburanisha ivyaha mpuzamakungu na njabukambibe y'u Rwanda muribuka ko yaciriye Paul Rusesabagina umunyororo w'imyaka 25 mu gihe ubushinjacaha bw'ico gihugu bwari bwamusabiye gupfungwa burundu. Umukobwa wa Paul Rusesabagina ariwe Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura amubwira ingene bakiriye ubujurire bw'ubushinjacaha.
Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibindi yari politiki, ari message bashaka kohereza. Ahubwo ikiteye n'agahinda nuko ubungubu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inyiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunite yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dosiye y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politiki, kandi ko bafata decision zivuye ahandi.
Uko ubushinjacyaha bujuriye, kubera iki mwebwe mutigeze mujuririra kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire?
Papa ni imfungwa ya politiki, uburenganzira bwe bwose baramubwimye, bamwimye abavoka be, ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages, ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera, nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo condition ntabwo umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau, kandi papa byerekanye karu ifungwa rya politiki, kandi ni politiki gusa izamuvana muri prison ntagaze mu rubanza.
Uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza, ko azahavanwa na politiki. Inteko Nshinga Amategeko y'u Burayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi, ariko Perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera. Wowe iyo urebye uko ibintu byifashe, urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza?
Ego, kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko nta butabera uri mu Rwanda. Ni gute ushobora kwima uko abonana n'abavoka be? Ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye? Ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri selule ye? Ibyo byose byerekana kandi ibyo ni basique. Ku buryo byerekana ko nta butabera buri mu Rwanda, ibyo bintu biri basique ntago binahari. Rero iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera, ibyo bahubwo bamaze kwerekana ko naruhari, kandi ntabwo ari abo barabyerekanye, ariko n'abandi barabibonye. The American Bar Association, the Clooney Foundation, the European Parliament, the US Congress, the Human Rights Watch, Amnesty International, ni benshi cyane, ama organization, ama parlement, ama gouvernement, barabivuze. Donc iyo abantu benshi babivuze, President Kagame akavuga ikindi, aba yavuze ibyo ashaka kuvuga, ariko abandi bose aba babibonye. Rero dutegereje action zizakurikira mu magambo aba politike bo international ku isi yose bavuze, bazakurikira ibyemezo bafashe.
Ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe n'abo banyamahanga?
Njyewe ntabwo ndi umupolitike, njyewe ndi umwana urimo uravugira papa. Ziko aba politicien bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe, ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma, ahubwo bazakomeza bashireho pression kugeza igihe ko papa atahe. Tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda, abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujoinya kampanye ya liberation ye. Donc kuriya Kagame yashaka gucecesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga, ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yarungikiye Ijwi ry'Amerika yagize ati: twunguruje urubanza rwose ku baregwa bose, hari byinshi tutishimiye, tuzobisigura muri sentare igihe cyo kuburana kigeze. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. U Burundi uno munsi kwa kane bwibutse imyaka 28 iheze Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatowe biciye mu nzira ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ukavuga ko ivyumviro vyiwe bitaraja mu ngiro. Uwo mugambwe ubivuga usigura ko hacibonekeza abantu bicwa, abafungirwa ubusa n'igiturire gitangwa mu gihugu. Hagati aho ku nshuro ya kabiri leta y'u Burundi yagabanije ibitigiri by'abaja kwibuka abanyeshuri b'abatutsi bishwe mu 1993 inyuma y'igandagurwa rya nyakwigendera Ndadaye ahitwa mu Kibimba. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Birika neza akoresha Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ibiro byo kwibuka Perezida Melchior Ndadaye byabereye mu gihugu cyose, ariko nyamukuru byari ku murwa mukuru butunze Bujumbura. Abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misa asomewe kuri Katedrale Regina Mundi, mu nyuma baja gushinga iza mashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza cyitiriwe kwikukira hagati na hagati mu Gisagara. Anatole Rubenyange cyegera cya Musenyeri wa Diocese Nkuru ya Bujumbura yisunze igice cya 12 cy'intumwaruka, yibukije ko atagushira hamwe ataha Abarundi bazigeza.
Urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'Abarundi bose, mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene, urahava ukazimata ukazima. Abahutu ntibashobora kwatura ubeya bonyene, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatutsi ntibashobora kwatura ubeya bonyene, barahava bakazimata urubiga rugahera abatwa ni kukuko abahunze batagarutse ngo bazo mu magogwa barimwo urubiga rw'Burundi rwaka ntiruzobarushemeye
umugambwe Frode Bubandadaye usanga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi cye Claver Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero
guhungabanya gatoya kazi na muntu birahera urabona abantu bicwa hirya no hino demokarasi kandi nuko umunyagihugu wese abafise agateka agatunganirwa siko bimeze muri iki gucacu ufashe rero ni ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasirije igihugu ufate ko ibyo gatoya kazi na muntu nk'ibintu byo gufunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi n'ico bazira
Nahimana asaba leta gushira mu nyigisho mu mashuri ivyumviro vya Ndadaye nk'uko yamugize injungu ya demokarasi
icya mbere na mbere tusaba leta yuko yoshiraho inyigisho zijya migambi imwe n'ico bahiro Ndadaye yari yashize imbere kuzigashigwa mu bitabo by'amashuri haba mu mashuri y'intango yisumbuye na kaminuza bikigishwa no mu ndongozi cyane cyane bamaze kumugira inshungu ya demokarasi ni ngombwa hari ibintu byiwe imwe bateza kwigisha
mu kurindira ko biba abakenyezi bategetse bicanye na Ndadaye nabo bayisaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa cyo kimwe n'abana babo Jacqueline Karibwami umukuru w'ishyirahamwe ryabo Avode
ishyirahamwe Avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa cyo kwibuka no gushyira perezida Melchior Ndadaye mu nshungu z'Uburundi agashyirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imvuzi ziwe bashyigikirwa ku bw'ibyo ishyirahamwe Avode ryifuza ko igikorwa cyo kwibuka nyen'icyubahiro perezida Melchior Ndadaye cyokorerwa n'abafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cyari cyabashinze
ibibabaje bamwe sivyo yabaje abandi urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi benshi muri bo harimo abanyeshuri barenga 150 biciwe ahitwa kwibubu n'abarimu babo muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi barabakurikiye kibimba kuva mwaka uheze leta yategetse ko baje kubibuka batarenga 10 Notari niyo nkuru umukuru w'ishyirahamwe ya Genocide Cirimoso yasabye leta kureka abantu bakibuka ababo uko babyifuza
ishyirahamwe ase Genocide Cirimoso risabye leta y'u Burundi yuko imigirwa nk'izi kunanira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'ikiza cy'ihonyabwoko uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atari nk'izo macakubiri no kugira ngo ngira ngo bakeya guturazi yuko iki kiza cya covid cyadutse biza kuyikira bigira mugabo ukurikiza amategeko bamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikize
Simonso Guru nawe yaserukiye ababyeyi baburiye abana kwibubu asaba ko ababikiye bo hano wahisunzwe amategeko
kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi ntabandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashyigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye kora atawo begamiye nahamwe ubutungane bwiza niyo mizintwaro yariyo yose
umwaka uheze SNT ntayizwa y'u Burundi yanishije ibihano byo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera president Pierre Buyoya babisikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma ari kugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare ba colonel nibo bari ku butaka bw'u Burundi abahanywe bavuze ko uburenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacyabaye Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe yewe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972 inyuma y'icwa giwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano za imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300 Eloje Wirikaneza ijwi rya Amerika
Eloje Wirikaneza urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ico gihugu cemeza ko kimaze gusinyiranira n'amasezerano atari make n'ibihugu bitandukanye cane cane vy'abarabu nka Arabia Saudite Qatar n'ibindi yo gukingira abakozi bato bato cane cane abakobwa mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje w'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye no gusinyiranira ayandi masezerano nkayo n'ibihugu vyinshi vya Afrika. Albert Shingiro hasigura ko ayo masezerano yose agamije gukingira abakozi b'abarundi baje gukorera muri ivyo bihugu. Yamara amwe mashira hamwe akingira gateka k'abakenyezi afise amakenga ko ari uruyeri rufise intumbero nk'iy'urudandazwa rw'abantu. Idonido numenyesha makuru w'ijuru rya Amerika ikigali mu Rwanda, Pierre Claverne yonguru.
Mu Burundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemo. Arubere Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamo abo bakozi.
Dutanguriye muri ivyo bihugu by'Abarabu kuko ari byo abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi. Navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu cya Qatar, cya Oman no mu gihugu cya Emirates n'ibihugu duhana imbibe n'igihugu cya Congo, cya Tanzania naho nyine birashoboka. Mbere twashobora no kujya muri za Nigeria, za Congo Brazzaville, ahantu hose baba bakeneye abakozi, no muri za Guinea Equatorial hose kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambami. Kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikaba inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganje Shingiro yabiseguye.
Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato cyo no kwita les ouvriers, aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya, ibyo kurabya abana, gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi. Iyo ndamasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri na yaraba le métier ntonto nkizi z'abakora amamodoka, abafundi b'inzu, abatera ibiti, abatera amashugwe. Kandi nkuko mubizi agashahara akaba kisununuye gusumba ngahi wacu. Nibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite
nabo biroko amwe mu mashyirahamwe akingira gateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Imakire Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira, barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze, ari abarungitse ukugene bashitseyo, harimwo uruhara rw'inzego za Leta, hariho abavuyeyo, hariho abatashe barahindutse batakira abantu. Ariko nta ngingo ya Leta nimwe kubakorera ibi byaha bigezwe bahana.
Umushikiranganje Albert Shingiro arabahumuriza akavyamirira kure, akanongera ko kuguserukiza bw'u Burundi muri ivyo bihugu buzokurikirana ico kibazo.
Turafise ubuserukizi muri Arabie Saoudite, ubwo buserukizi rero buritaho abo bashiki bacu baragize ingorane. Ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura, kandi aho bishoboka barabafasha. Navuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko. Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Baremeye yuko tuzaturugurura kino kwita amakonte mu mabanki yabo hariya ku buryo batamuhemba cash. Kuko kuri cash nta umenya ko bamuha umushahara ukwiye, bashaka guha uwahembwa $500, baguha idolari ijana, bagashaka ati uvuze turakwereka.
Abo bakenyezi baserukira abandi mu mashyirahamwe yigenga ntibanyungwa n'iyo nseguro. Maitre Hunja asanzwe ari no mashyirahamwe y'abagore bize iby'amategeko mu Burundi.
Ayo masezerano arateye ubwoba, yaje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimikije itegeko cyangwa bishimikije ayo masezerano. Atakigiye guhinduka mu kazi bakoze, kuko nibaba bashyizeho itegeko kugira ngo irungike muri ivyo bihugu bazoguma bakoreshwa ahandi, kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gukufatwa nk'abaja cyukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka
nkuko biri muri raporo y'igipolisi mu kirengo cy'imyaka ibiri heze abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga amajana abiri baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu by'Abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko Leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushyiraho amategeko atunganya ibyo bikogwa Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyasozerera ha muri Amerika aho batandukanye babandanya kugira ico bavuga kuri nyakwigendera Colin Powell yigeze kuba umushikiranganje ajeje nigenderanire ya Amerika n'andi makungu ku butegetsi bwa President George Bush Colin niwe mwiragure wa mbere yageze kuri runo rwego yitavye Imana kuwa mbere winondwi afite imyaka 84 y'amavuko ahitanywe n'ikiza cha virusi ya corona ibindi reka ndabareke mu vyumve muri no nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika mukamubwiye kwisomerwa na mugenzi wacu Temistoke Mutijima ari mu Rwanda
Colin Powell yari umusirikare wo ku rwego rwa generali w'inyenyerenye n'umunyapolitiki wubashwe ndetse umwe muri bakizigenza mu birabura b'abanyamerika yabaye umujyanama mu by'umutekano w'igihugu ku bwa perezida Ronald Reagan umugaba mukuru w'ingabo za Amerika ku bwa perezida George Herbert Walker Bush hanyuma za kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bwa perezida George Walker Bush ababaye umwirabura wa mbere ugeze kuri urwo rwego rw'ubuyobozi kimwe n'izo zindi ebyiri yabanje gukoramo
nari nicaye mu biro byanjye umwe mu bakozi bayoboye abandi arinjira hanyuma afungura urugi arambwira ati nyakubahwa ari icyo nshaka kukubaza hari urujijo rwinshi muri iyi nyubako ndamubwira nti yagenze bite nawe ati tuzajya tuguhamagara ngo iki tuzaguhamagara generali cyangwa nyakubahwa minisitiri ndamusubiza nti uko byagenda kose ni nyakubahwa minisitiri nongera nti none haca bugufi telepompaje icumi
ugupfa kwa Colin Powell ni indunduro y'ikiragano yabaye ikimenyetso cy'ubudashyikirwa n'imikorere ihebuje y'abanyamerika bo mu bwoko bw'abirabura mu ngabo z'igihugu cyacu ndetse mu buryo bumwe byanashoboka kuba iyo mikorere ye ariyo yaharuriye Obama inzira imuganisha ku perezida
mu 1996 Bwana Powell yashatse kwiyamamaza ngo abe perezida wa mbere w'umwirabura ariko umugore wamuca intege kubera impungenge z'uko hashoboraga kuba abaheza nguni bari kugerageza kumwivugana nyuma y'imyaka mike igihe umudemokrate Barack Obama atanze kandidatire ye Powell umurepublikani utarangwaga no guheza inguni yitandukanyije n'ishyaka rye ashyigikira Obama Minisitiri w'ingabo Lloyd Austin umwirabura wa mbere uyoboye Minisiteri y'ingabo ya Amerika yise Bwana Powell umujyanama ukomeye n'inshuti
yahoraga mu mwanya ndetse nahoraga njya kumwitabaza ku ngingo zikomeye yahoranaga inama nziza cyane ariko wongereho ngo nziza cyane nta kabuza tuzamukumbura ndiyumva nk'usigaranye icyo kinini mu mutima wanjye
nyuma yo gukomereka ubugira kabiri nk'umusirikare muto mu ntambara ya Vietnam intambara yahaye umurongo w'intekerezo ze ngo n'iryari abaperezida bakwiye gukoresha ingufu za gisirikare n'iryari bitari ngombwa kuzitabaza
And I believe Secretary Powell's years as a soldier are what made him
Yibwira ko imyaka Minisitiri Powell yamaze mu gisirikare ariyo yamuremyemo umudiplomate w'indashyikirwa. Yarasobanukiwe ko intambara n'ibikorwa bya gisirikare bigomba kuba inzira ya nyuma igize izindi zose zanze.
Powell yashimiwe cyane imikoreshereze y'ingufu za gisirikare mu buryo bw'agatangaza mu ntambara yiswe yo mu Kigobe iyi yirukanye byihuse ingabo za Iraq mu gihugu cya Kuwait mu 1991 icyakora abamunenga bamaganye ijambo ritavugwaho rumwe yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano mu kwa kabiri kw'2023 icyo gihe Bwana Powell yumvikanishije impamvu z'intambara kuri Iraq mu gihe cy'ubutegetsi bwa George Walker Bush avuga ko icyo gihugu gitunze intwaro za kirimbuzi nyuma zitigeze ziboneka
ibihamya kuri Iraq biri mu myitwarire igaragaza ko Saddam Hussein n'ubutegetsi bwe intambaraga habe na nkeya bigeze bashyira mu gusenya izo ntwaro nk'uko bisabwa n'umuryango mpuzamahanga
icyo gishobora kuba icyasha gikomeye mu byamuranze ariko kandi ntikiri kuri we wenyine ni ku muryango wose w'ubutasi
ntekereza ko hari ibigo 13 binyuranye byose bishinzwe ubutasi 12 muri byo byemeje ko Iraq itunze intwaro za kirimbuzi na warasesenguraza kubyemera bose baribeshye
na bwana Paul ubwe nyuma ibiyaje kubyita ikizinga cinjiye mu byamuranze mu kazi ke uyu munsi yaba abarepublikani yewe n'abademokrate bose kimwe bamufata nk'umuntu w'icyubahiro wakunze igihugu kugeza ku ndunduro
akabino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane Ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Facile Gebehu twemwe ku izina ry'abagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na ubutaha